SBS Radio.
Yi umuri kurakurikirana ni SBS mu Kirundi nitwa Jean Paul Medenizigama ndagwa ikaze mu kiganiro cacu cuno musi aho tugiye kurabira hamwe umurundi kazi Therese Miburo yahawe agashimwe n'intara ya Queensland asanzwe abamwo agashimwe kiswe Queensland Day Award kuno mwaka rero kahawe uwo murundi kazi byagenze gute yakoze iki yagahawe nande ido nido muri iki kiganiro
sbs.com.au
ndabashimiye mwese muri kumwe na kandi nshimira na Therese Miburo kuri aka kanya duhaye Therese Miburo ndaguhaye ikaze muri iki kiganiro
murakaza cyane Amede
Therese Miburo twibutsa abariko baratumviriza yuko intara ya Queensland ifise agashimwe isanzwe itanga buri mwaka uko umwaka utashe k'umunyagihugu na yagize icyo amaze mu kibano canke muri community asanzwe abamwo mu gufasha abantu kubabwira ibintu bitandukanye hari ukuvuga iyo ajava canke gusangiza abandi imico nakaranga iyo ajava abicishije mu dukuru dutwenza ako gashimwe rero uwe wa Karonse ubiyumva gutetereza
na kanyamuneza ntangere birashimishije
mbega kuba ariko baradukurikirana ako gashimwe batazi ivyakowe wagahawe wo tubwira idonido ako gashimwe wahawe wagahawe ako gashimwe rero nk'umuntu yakoze iki
ako gashimwe muri rusangi na gashimwe gahabwa abanyagihugu baba bafise ivyo bakora mu kibano aho babaye mu guteza imbere abandi canke mu bigisha ibivana ni biri mu migwi itandukanye bishobora nko kuba mu kwitanga mu gufasha abandi je rero na Karose mu ntumbero yuko byabonetse ko hari ukuntu nafashije mu kibano cyane cyane mu bijyanye no gutwenza no gushikiriza imico n'ibyiyumviro by'abarundi no kumenyekanisha imico y'abarundi biciye no mu gusetsa mu byo nsanzwe nkora muri comedy ndibaza ni vyese
murakoze cyane umwe rero mu bagu uwagushikirije ako gashimwe akaba mbere ari n'umu nshingamateka wo mu ntara ya Queensland mbere akaba ari nawe mu nyabigega w'iyo ntara yitwa Cameron Dick asanzwe rero ari muri iyo ntara ya Queensland niyo yagushikirije ako gashimwe aho yanditse ngo Therese Miburo ngo yagize ngo yashikiriye benshi cyane mu kibano canke muri community y'abarundi mu guhindura ivyumviro vyiwe mbere no mu kuduza imico nakaranga hamwe no mu kugerageza gusigura ushikiriza abandi ibijanye n'imico nakaranga ukoresheje ibijanye no gutwenza ngo rero ukoresheje ibyo bijanye no gutwenza warashoboye kwerekana ukuri kwinshi cyane kwerekeranye n'abarundi muri rusangi eka mbere bivyo bituma bitanga na n'igicapo cyo muri Afrika yose ruko muri rusangi rero wewe ako gashimwe baguhaye na Therese ugahawe n'uwo mushingamateka w'iyo ntara mu kibano c'abarundi kugawe kavuze iki gasiguri
ako gashimwe gasiguye ikintu kinini cyane kisiguye kandi ko arundi turashoboye kimwe n'ivyo hariho aho bavuze yuko nyene nakawe kujyanye no gusetsa no kwerekana uburundi muri rusange ndibuka mu nkuru zo gutwenza nagiye shiramwo hari zerekana ingene abarundi twishyura ikibazo kinini umubazi ikibazo akakwishyura ikibazo biratuma abantu batahura ko kenshi iyo umuntu umurundi bamubaje ikibazo akishyura ikindi kibazo atagasuzuguro ahubwo biri mu mico twebwe abarundi dusangane
turiko turarangiza kino kiganiro kenshi hari igihe bavuga yuko ngo ubushimwe bujyana n'ibahasha y'ifaranga nta gafaranga byajanye iyo ako gashimwe gatereza
Oye na mahera no ayahari ni umunyabigega ariko nabonye umenze nta kashizi yari
twari tuzi ko umunyabigega yagiye
urupapuro kubishyira ahabona, ariko uyu ndi mwanya birasumba n'amahera kubera kubona yuko ibikorwa ukora bimenyeka biboneka abantu babibona ni ikintu cyiza cyane. Novuga nti ni by'ikirenga gusumba nyeka n'amahera nari
kuronka. Therese Miburo, turangiza kino kiganiro n'igikibubwira abandi barundi, reka mbere kumbure n'abumva kino kirimo turiko turakoresha.
No babwira nti mubandanye mukora neza, mukore ibyo mutegerezwa gukora, uko ukora abantu baba babibona, nibaza yuko mu minsi iri imbere ibyiza tubandanye gukora bitagenda bimenyekana, kubera uko binagenda n'aka gashimwe gatangwe haba hariho abantu babonye yuko ibyo wakoze bifise icyo bimaze mu kibano muri kominote, hanyuma bakandikira uwo nyine ajejwe kuwutanga, nawe yabona yuko bikwiriye ukaba woronka ko gashimwe. Ndavuga yuko mukore cyane, hanyuma ababibona barabibona. Murakoze,
ndagushimiye cyane. Uyu ni Therese Miburo. Mwamenya rero yuko Therese Miburo asanzwe ari n'umwigisha w'ibiharuro ngaho muri iyo ntara, akaba asanzwe anakina komedi, aho amaze kuburemesha ibiteramo bitari bikinjanye no muri uwo mwuga wiwe wo gutwenza, akaba asanzwe yandika n'ivyese. Iyi yari SBS mu Kirundi, nitwa Jean Paul Amedeni Zigama, ndabakengurukiye naho ubutaha mu kindi kiganiro. Bye bye.
Urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutereshaja application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukanabumenyi arigo sbs.com/au/ gahetamye radio app.